Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri uwo muryango.
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ubwizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga miliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Congo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa. Nayo Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe n'abagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC.
Permettez-moi de vous remercier.
Ati mu nkunde ndabashimira cyane kukungene mwakiranye igishika cyinshi igihugu canje ca Congo kuri uyu munsi twinjiye cyese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa Congo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'i Mombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi ry'Amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazobugana ni bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavisa barinze gusaba. Twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya bugizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubukoho bizorushiriza.
Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu.
Pacte de sécurité collective.
Kugwaniriza umwasi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba. Tuzogwanya gushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maitre Dieudonné Bashirayicize akurikirana hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icege yacutwara runani rw'amashyirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society. Afitiye amakenga menshi
nkuravye muri Congo imyaka iheze hari imigwigwana itagire ingene ingana hatagiye mu nguvu uwo muryango nguraba ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano bizogora na gose yuko hagira ikintu kinini nyacakarusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ibyo mu Burundi muri 2015 mu muryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igikwiriye rero kandi cyihutirwa no kuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Congo akarere karimo imigwi myinshi igwana. No kuri tugiye hamwe icyo kibazo tuzogikemura.
That problem can be solved.
Igihugu cya Congo gisanze umuryango wa EAC urimo ukutumvikana mu bya politike n'imigenderanire aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ibyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri icyo kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda warumaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu cya Congo kigiye kuduzwamo ibendera ry'umujyango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo mujyango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo ni Burundi, Rwanda n'Ubuganda, bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.